umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho president wa Uganda Yoweri Museveni yishuye mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza ku ikete yaheruka kumurongikira president Museveni yabwiye Nkurunziza ko icyitwazo cyo kutitaba ibiganiro bihuza Abarundi kidafashe umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'Idonido
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atangura kubwira mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza ati mugenzi ikete ryawe nararibonye ariko sinari bwaronka kanya ko kukwishura kuko ntari bwabivugane n'abagenzanje ati kuko tuzobica hirya no hino mu nama yacu y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yimirije hamwe iramutsibaye kumwitwarariko w'ibiganiro nabo Perezida Nkurunziza yagaragaje ko atazokwigera yicarana nabo kubera bashatse kumutembagaza ku butegetsi Perezida Museveni asa n'uwabaye umwigisha w'akahise ku Burundi Museveni yanditse ati wibuke y'amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu mwaka w'2000 yavuye hamaze guseseka amaraso y'abarundi benshi mu ntambara ati umuhari wanyu wagwanya leta ya Majoro Peter Buyoya ntiwigeze ufata igihugu naho intambara irimo byatumye Buyoya yemera ibiganiro ati yamara leta ya Buyoya yasa n'igizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi yaragondojwe iraganira n'abagwanya leta bose atanumwe avuyemo Perezida Museveni yibukije mugenzi we w'u Burundi ko kugira amaraso areke guseseka haboneka amasezerano hashezwe imbere demokarasi n'umutekano kuri bose ati ibi byatumye gushika mu mwaka w'2015 igihugu cawe u Burundi kironka amahoro aramye Umutama Museveni yanditse ko iyo Perezida Nkurunziza avuze ko akarere gashaka kwisuka no kuvogera ubwigenge bw'u Burundi abagiyibagije ko ayo mahoro habe n'ibiganiro byashikanye ku butegetsi muhare CNDD-FDD wagwana imbere y'ukucika umugambo uri ku butegetsi byarondewe byongera bihagararirwa nako karere nyene Museveni ati naya mahoro muvuga ko ari mu Burundi ati ni byiza kandi twese twivuza ko ahaba ati gusa abarundi bose babwirizwa kuyiyumvamwo bakanayajya ko kumakenga Perezida Nkurunziza yibajije gituma Perezida Paul Kagame w'u Rwanda atoganira n'intera hamwe nk'uko akareka ariko karamugobera ngo yitabe ibiganiro Perezida Museveni yamubwiye ko ibintu bidasa na gato ati naho ntari umuvugizi wa Perezida w'u Rwanda ndazi ku intera hamwe zakozeho nyabwoko ry'abatutsi yamara mu Burundi nabashatse gutembagaza ubutegetsi gusa nubwo biteye kubiri na demokarasi Perezida Nkurunziza mu ikete giwe yari yabwiye Museveni ku mubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda utifashe neza ko asa n'ahari intambara igaragara kandi ku Rwanda ari umwansi w'u Burundi kuri ico Perezida Museveni yishuye Perezida Nkurunziza ko babihuriza ko kw'ico kibazo cuganirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bya yase itegekanijwe mu mpera z'uku kwezi yamara Museveni yasavye Nkurunziza kudasiba nk'uko byagenze ubuheruka ati ibihugu byacu byose bibwirizwa gusenya nyera ku mugozi umwe kugira ngo akarere kabe umujyango w'isoko rusangi aho abantu n'ibintu bitembera atagahaze Museveni yaciriye umugani Nkurunziza ati gukoresha inguvu n'ubwicanyi mu gushaka impinduka bisa no gukoresha imbugita atukoresheje nabi imbugita ucika umuyanga yanga abaga inka aho kuba umuganga abaga abagwaye mu bitaro kugira ngo abakize Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika